Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi no mu Rwanda. Turiko tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave. Mu Burundi muratwumvira kuri mirongo 19 na mirongo 22. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Muradukurikira kandi no kuri Facebook Live, ni adresse ni VOA Radio yacu. Ndabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno mugoroba w'umunsi wa gatatu itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2018 muri studio 5 Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Fideni Yongabo. Ndabaye ikaze nanje mu biganiro tubafitiye kuri isaha.
Bavuga ngo perezida wa Repubulika ngo ntakura iki inkiko zavuze ngo nawe urukiko ruramufunga. Ibyo rero ngo ntitubyitwaze. Hayoberwa ukuntu perezida wa Repubulika ategeka igihugu, akayobora igihugu, bakaba bavuga yuko tuzaguma kurenganwa mu mategeko ngo inkiko zaravuze.
Uyu ni umwe mu banyagihugu mu Rwanda mu karere ka Nyaruguru afite impungenge kuko batararonka inyishu ku matongo bamaze imyaka irenga 80 barimo. Ni mu gihe mukuru w'u Rwanda Paul Kagame aherutse gutangaza ko ibibazo nk'ibyo bitari bikwiye kuba bikiri ikibazo muri iki gihe.
Kunshamake y'amakuru ya hirya no hino tuza kubashikiriza mu kanya. Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudagi byasavyishese ko amasosiyete y'abanyaburaya agirana imirimo y'ubudandaji na Iran atakurikiranwa n'ibihano Amerika izofatira icyo gihugu inyuma y'uko ivuye mu masezerano mpuzamakungu ku mugambi wa Iran werekeye ibigwanisho uhonyanganda.
Muri Singapore, igihugu kirabandanya kwitegurira ukwakira Perezida Donald Trump wa Amerika na Perezida Kim Jong-un wa Korea ya Ruguru. Ahandi naho abaganga muri Kenya baridogera umugambi wa leta wo kuzana abaganga bava muri Cuba kandi abahari mu gihugu barabuze ubuzi.
Naho umugwi ugwanya ubutegetsi muri Sudani yo mu manuko yobowe na Riek Machar wamenyesheje uno munsi wa gatatu ko witeguriye guhura n'uwo badacana uwaka Perezida Salva Kiir.
Ayo makuru rero avugwa hirya no hino ku isi n'ayandi twabateguriye mu karere k'ibiyaga binini tuyafise mugume ku maradiyo yanyu.
Amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudagi byasabye icese ko amasosiyete y'abanyaburaya agirana imirimo y'ubudandaji n'igihugu cya Iran atakurikiranwa n'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizofatira icyo gihugu inyuma y'uko zivuye mu masezerano mpuzamakungu ku mugambi wa Iran werekeye ibigwanisho ruhonyanganda. Abashikiranganji bo mu bihugu bitatu byo mu karere k'Iburaya batangaza ko bababajwe cyane n'ingingo Perezida wa Amerika Donald Trump yafashe mu kwezi guheze yo kuva muri ayo masezerano. Bavuga ko bari biteze ko Amerika nk'igihugu gicuditse n'ibihugu by'Iburaya yari kwirinda gufata ingingo igiramira inyungu z'ibyo bihugu. Ivyo babishikirije mu ikete bandikiye ku munsi wa mbere umushikiranganji ajejwe ikigega muri Amerika Stephen Mnuchin n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo. Umushikiranganji ajejwe ubutunzi w'igihugu c'Ubufaransa Bruno Le Maire avuga ko ibihugu bitatu by'Iburaya n'ibindi bihugu byo mu muryango w'ibihugu by'Iburaya byasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kudafatira ibihano ivyo ari vyo vyose amasosiyete y'ibihugu by'Iburaya agirira imirimo y'ubudandaji yemewe mu gihugu cya Iran. Perezida Donald Trump yatangaje ko Amerika izofatira ibihano isosiyete yariyo yose izogirana imirimo y'ubudandaji na Iran. Amasosiyete atari make y'ibihugu by'Iburaya na Amerika yarihutiye gushyira imitahe muri Iran inyuma y'uko ibihano icyo gihugu cyafatiwe bikuweho. Ayo niyo masosiyete azotakaza byinshi niyo ivyo bihano byasubizwaho.
Kandi naho muri Afrika mu kwezi kwa gatatu Kenya yafashe ingingo yo kwihutisha amasezerano yari yapfundikanye n'igihugu cya Cuba mu mwaka uheze mu kuzana abaganga 100 muri Kenya. Abo baganga batanguye gushika muri Kenya bakaba bagiye gufasha kongereza igitegere cy'abaganga mu gihugu mu bitaro bitandukanye. Yamara abaganga bakorera mu gihugu bavuga ko ubwo bufasha bukwiye kuva mu baganga basanzwe bari mu gihugu. Igitigiri cya mbere kigizwe n'abaganga b'Abanyacuba 50 bashitse muri Kenya kuri uyu wa kabiri. Abandi baganga bakwiriye abo baganga bakiriwe n'abategetsi ba leta ya Kenya harimo nabo mu bushikiranganje bujijwe amagara y'abantu. Ikindi gice cy'abaganga 50 bazoshika kuri uyu wa kane w'indwi. Abaganga bose bazorungikwa mu bitaro bitandukanye bigizwe n'intara 47 za Kenya. Buri ntara izoronka abashaka kuri babiri. Yamara ishyirahamwe ry'abaganga bagurisha imiti bifatanyije n'abavura amenyo muri Kenya baranegura iyo ngingo ya leta hagati ya Kenya na Cuba, bavuga ko bakavuga bashimitse yuko abaganga b'abanyakenya bari gushobora gukora ako kazi yaba barahawe ubumenyi cyangwa ubushobozi. Mu uyo mugwi wa KMPDU w'abaganga bo muri Kenya umenyesha ko kuva mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze w'2017 abaganga barenga 1,200 atabuzi bari bafise.
Kuri ni inkuru yerekeye igihugu cya Kenya, imigwi y'abantu bajeje gutabara bariko barondera uno munsi kwa gatatu indege yarimo abantu 10 yazimanganye ku vyuma vya radar mu mpera z'amasaha yo kumutaga mu buraruko bushira umugwa mukuru wa Kenya Nairobi ku munsi wa kabiri. Iyo ndege ikoreshwa n'ishyirahamwe East African Safari Air Express yari itwaye abantu 8 n'abantu 2 bayikora ko yahagurutse iva ahitwa Kitale ku munsi wa kabiri ahani mu burengero bw'umugwa mukuru wa Kenya Nairobi hafi isaha 10 mu masaha yo kumuhingamo. Izimangana ku vyuma vya radar isaha 11 n'iminota 20. Igikorwa cyo kurondera iyo ndege ku butaka no mu kirere hakoreshejwe indege ya kajugujugu y'igipolisi cashimikiye mu karere kari hafi y'ibirometero 80 mu buraruko bw'umugwa mukuru Nairobi. Yamara ico gikorwa nticoroherejwe n'ibirere bitameze neza. Kumugwa mukuru Nairobi imiryango y'abari muri iyo ndege yazimanganye bakoraniye mu ihoteli aho bari barindiwe n'ubwoba makuru yerekeye ababo. Igihugu cya Kenya kirangwa muri iki gihe n'imvura nyinshi mu gihe ari mu mpera z'igihe kirekire cy'imvura.
Igihugu cya Singapore kimenyesha ko umushikiranganji wacu wajejwe imigenderanire n'amakungu yiteguriye urugendo i Pyongyang muri Korea ya Ruguru. Urwo rugendo rugiye kuba iminsi mike imbere y'uko icyo gihugu cyakira umukuru w'igihugu cya Korea ya Ruguru n'uwa Amerika mu nama yitezwe cyane kuba muri Singapore. Umushikiranganji Vivian Balakrishnan yiteguriye gufata urwo rugendo muri Korea ya Ruguru ruzomara iminsi 2 guhera kuri uyu wa kane. Singapore ni igihugu gicuditse n'ibyo bihugu by'empi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea ya Ruguru. Perezida wa Amerika Donald Trump na Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un bazobonana ku itariki 12 z'uku kwezi kwa gatandatu. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Amerika bimenyesha ko iyo nama izobera ku ihoteli yitwa Capella, izwi kuba iri ku iyo hoteli ikaba iri ku izinga rya Sentosa muri Singapore.
Muri Afrika tugaruke muri Afrika kandi umugwi ugwanya ubutegetsi mu gihugu cya Sudani yo mu mano kuyobowe na Riek Machar wamenyesheje uno munsi kwa gatatu ko witeguriye guhura n'uwo badacana uwaka Perezida Salva Kiir. Yamara uwo mugwi utangaza ko Machar ahakana ko ataco azi ku biganiro bitekanijwe kubera ku mugwa mukuru w'igihugu cya Sudani Khartoum. Perezida wa Sudani Omar al-Bashir yemeye ku munsi wa kabiri ko yiteguriye guhuza abatana mu mitwe mu ntambara iri muri Sudani yo mu bumanuko. Yashikirije icyumviro cyo kwakira ibiganiro by'amahoro ku mugwa mukuru Khartoum. Umuvugizi wa Perezida wa Sudani yo mu bumanuko Ateni Wek Ateni yabwiye itorero kanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ku inama hagati ya Perezida Salva Kiir na Riek Machar yoba mu mpera z'uku kwezi kwa gatandatu. Yamara umugwi ugwanya ubutegetsi w'ico gihugu SPLM ayo uyobowe na Riek Machar wabeshuje iyo nkuru mu kuvuga ko ari kinyoma kiyovya. Umuvugizi w'uwo mugwi Mabior Garang Mabior avuga ko atabutumwa baronse icyese bwerekeye iyo nama masomo yandi hagati ya Salva Kiir na Riek Machar. Yamara yamenyesheje ko ku neza y'amahoro Riek Machar yoshimishwa no kubonana na Perezida Kiir. Radio Ijwi ya Amerika muriko mwumviriza radio mu biganiro byaje mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mudukurikirana ku mirongo migufi ya short waves kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda tubwira kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo we akaburungu radio yacu VOA akaburungu com.
Naho numwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini cyahere mu Rwanda imiryango 30 mu gace ka Busanze mu karere ka Nyaruguru ivuga ko kugeza ubu itaramenya aho bigeze kubijanye n'icemezo cyo kubakura cyangwa kubagumiza ku butaka bemeza ko bamaze mu imyaka irenga 80. Ni mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame aherutse gutangaza ko ibibazo nk'ivyo vy'amatongo byategerezwa kuba byaratorewe bitakiri ikibazo. Mugenzi wacu Eric bagira ubusa yasubiriye yatembereye mu karere ka Nyaruguru aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Mu kwezi kwa kabiri y'umwaka nibwo ku ijwi ry'America twabagejejeho inkuru y'abaturage bari bafitanye ibibazo by'amasambu mu murenge wa Busanze mu karere ka Nyaruguru mu kagari ka Runyombyi mu majyepfo y'u Rwanda. N'amasambu abaturage bemeza ko bamwe muri bo bayamazemo imyaka isaga 80. Ariko ko hari umuryango w'abakomoka ku musushefu Sehene wigeze kuhategeka na ukemeza ko amasambara yawo kuva mu kwezi kwa mbere abaturage bategekwaga ku ngufu kuyavamo kandi bemeza ko badashobora kuyavamo. Uko niko bari badutangarije
twebwe ko biro dusenyegwa tukaba turiho tugirwa impunzi mu gihugu cy'u Rwanda kandi Perezida Kagame avuga ko nta mpunzi zikiri mu gihugu cy'u Rwanda ari umutekano niziri hanze bavuga ko zigomba gutaha zikaza mu gihugu cyababyaye ubu twebwe turaziri
ubu ngo umuntu yahaguruka kabi impunzi mu gihugu cyamubyaye atafite ahantu nawari agasenyegwa n'umuntu ufite ubutaka bwe bwa gakondo.
Iki ni kibazo cyahuruje inzego za gisivile n'iz'umutekano kuko abaturage muri icyo gihe bemezaga ko bamwe muri bo babifungiwemo binangira kuva mu butaka. Kuri iki kibazo kandi hari amakuru ko kubari mu masambu mu myaka n'imyaniko haba harabayeho urubanza maze abo mu muryango wa Sushefu Sehene bagatsinda. Bidateye kabiri mu nama y'umwiherero w'abategetsi mu nzego z'ibanze umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yabajijwe iby'iki kibazo icyo gihe umukuru w'igihugu yagitanzeho umurongo.
They must stop. Murashaka gutera igihugu akajagari ubu se murashaka kurivasinga ibintu byo ahantu abantu bahoze bafite ubutaka kera muri za 60 n'umuki ubutaka ejo bundi bukaba bwaragiyemo n'abantu ijana. Murashaka ko nshinga urubanza nkavuga ngo ahantu hahoze ari ahanjye cyangwa hahoze ari ahiwacu nka 60 none harimo abantu 100 nimubirukane musubize ubutaka bwanjye koti yicare ijye gukoreye decision muzabivamo.
Iri ni ijambo risa n'iryakoze mu ndiba y'imitima ku bafite ikibazo kandi uko babisobanura ijambo ry'umukuru w'igihugu bararyiyumviye ni amashimwe.
Ntukabure gutwarura gahoro n'umutwara imbere ya bose n'ubwo tukiriho ni perezida. Ijambo yavuze ntiyavuze nabi yaravuze baranyegera bose barakonja.
Abaze kuvuga ati rwose umuntu wagiye muri 59 niba adafite ahatuye leta nimutuze mwabacamanzamo nimwe mu kigarura aka kajagari. Yu nurakoze perezida wa repubulika imana we nimba nkubyiniye nuko numva nagwaye ariko narishimye mvuze impuntu nti njya guhamagara n'umusaza hari asanga bararangije ariko yarakoze perezida wa repubulika.
Ku rundi ruhande aba baturage bishimiye ko ikibazo cyabo cyaba cyari kigiye kuva mu nzira ariko igihirahiro ndetse n'impungenge ngo ni byose. Baravuga ko hari bamwe mu baswe ibyangombwa by'ubutaka batarabihabwa abandi bakabwirwa n'inzego z'ibanze ko ibyemezo by'inkiko bitavuguruzwa.
Ariko ikibazo dufite nawe muri aka kanya akwiye kuba n'ubu yaturengera akaturengana naho baraho batubwira ati ntabwo ibyanyu birarangiye bakaba twarabuze ibyangombwa tukaba dutunze ibyangombwa batubwira ngo badutesheje agaciro.
Ijambo bavuga ngo perezida wa repubulika ngo ntakura iki nkiko zavuze ngo nawe urukiko ruramufunga ibyo rero ngo ntitubyitwaze. Hayoberwa ukuntu perezida wa repubulika ategeka igihugu akayobora igihugu bakaba bavuga yuko tuzaguma kurenganwa mu mategeko ngo inkiko zaravuze.
Na none munsi rero turacyafite ubwoba kuko nyuma y'iryo jambo rya perezida ntiturabona abaza ngo baduhumurize ati nimuhumure na hanyu ahubwo baratubwira ngo ibyacu ntibirarangire turategereje uko bazaza kubirangiza cyangwa akomeza turengere. Hari n'uwavuze ngo ese ngo ubwo ko muvuga ko mwatsinze ngo mufite imyanzuro y'inkiko ngo perezida yabahaye imyanzuro.
Ku murongo wa telefone na Bwana Francois Habitegeko meya wa karere ka Nyaruguru kuri iki kibazo yadusubije muri aya magambo.
Icyo nze cy'umurongo wa perezida urumvikana neza kandi ngira ngo n'abaturage baratuje baratekanye.
Umuntu yakwanzura none uko abaturage bazakomeza mu masambu gutyo
cyane rwose ninde uzabakura
ibibazo bishingiye ku mitungo itimukanwa cyane ubutaka sumwe hariko mu karere ka Nyaruguru kuko byiganje kuruta mu burasirazuba bw'u Rwanda n'ahandi hirya no hino mu gihugu. Aha bagira ubusajwi rya Amerika Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru muri sentare ya Milimani ku mugwa mukuru wa Kenya kuri wa gatatu humvirije urubanza rw'umurundi Hassan Bigirimana n'umwarabu Afise Akabira akabanyakenya bagirizwa urucuruzwa rw'abarundi kazi. Uyu munsi bariko bagirizwa n'umurundi kazi umwe kuri batanu babatanga buhamya kuva kuwa 21 uku kwezi, naho igipolisi kijejwe amatohoza cha Kenya niho kizoza kwagiriza abo bagabo imbere yuko sentare ifata ingingo ya nyuma. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Eroje Urikane zari Nairobi.
Hassan Bigirimana mugaba kiri muto yabonetse mu rukiko yambaye ikanzu y'umugina n'umupira wera, nayo mwara afise akabira k'abakenya asanzwe akorera yari yambaye ikoti n'ipantaro byirabura yongeye afise amarori. Abo bagabo ubutungane bwa Kenya ubagize ibyaha nyamukuru bine: gukora urudandazwa rw'abantu, kubinjiza ku butaka bwa Kenya harenzwe amategeko, ukubafungira mu nzu hamwe no kubambura impapuro z'inzira. Uwo murundi Hassan Bigirimana niwe yakira abakenyezi mu nzu bashikiramo ahitwa Parklands i Nairobi, nk'uko abakenyezi babibwiye sentare harimo waje nk'isura kuri uyu wa gatatu. Uyu yasize umwana wiwe muri zone ya Kamenge mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura, yabwiye sentare ko zaba imfungurwa, amazi n'ibindi bintu byose bakenera babihabwa n'uwo mugabo, kandi ku ico gihe n'umugore wiwe bari kumwe imbere y'uko asubizwa mu Burundi hamwe n'abandi barundi kazi 2022 mu ndwi ya nyuma y'ukwezi kwa gatanu guheze. Bose abarundi kazi batanga ubuhamya basigura ko batazi uwo mwarabu kuko bagiye kumubona bashikanywe imbere ya sentare mu gihe bava mu Burundi bazanywe n'undi mugabo bavuga ko azwi ku izina rya Jean-Marie, hanyuma bakirwa na Hassan, kandi ko Jean-Marie ariwe yagiye atwaye impapuro zabo z'inzira. Ku barundi kazi 29 bari bafatiwe Nairobi ku itariki ya 30 ukwezi kwa kane uyu mwaka baroye kugurishwa mu bihugu by'Abarabu, 23 barungiswe mu Burundi mu gihe batanu basigaye kugira ngo baje kwagiriza mu rukiko abagabo babiri. Umwe muri abo batanu hari kumwe n'umwana wiwe w'umwigeme yateshejwe ishuri. Bose baba basubijwe inyuma n'abakiri Nairobi bamenyesha ko bahenzwe bizigizwa kuronswa akazi. John Ginkurunziza twarishyira hamwe ry'abarundi baba muri Kenya yari yaje kumviriza urwo rubanza. Arabise cyane uri imiryango
abono hera ko nabavyeyi n'ushobora kureka umwana utazi yagiye kuko abantu barabahenda kuvyo kuri mukurikiranye ukuntu bateseka kubabwira ibibazo bashitse mu rugo by'Abarabu na kamaramaza. Kandi kindi nacu abarundi kazi ibaze umuntu afise umwana avise abana umugabo akamuta ngo ngiye gukora akazi muri Saudiya nama nabwiye abantu aha muri Kenya duvise ambasade namba uvise umwana wawe duvise ibiro bya diaspora duvise uko dukurikirana tubaze natu bwacu turakubwira amakuru tukabaza umuntu akujana tukabaza wariwe tukamenya ko arakazugiye ko cyangwa ugiye kubagwa nk'imene kuko babagwa nk'imene babagiye kubacunira mu bisanzu. Aba barundi bene bashobora kwaragira ikibazo gikomeye cyane kudatahura kw'abana bariko barabica ibyabona, urabona ko ariko bararira kandi azi ko ari cyabona ntafunzwe abavuze umubaho udasanzwe. Twe turabangutse namwe murabizi muravyibonera tumvise tuti uyu muntu avuze ko azi kwashikira aha mu minota itarenga 10 gusa tuzaba tumaze gutanga inkuru z'uwahora zikira ko ariho cyangwa atariho.
John Ginkurunziza afise n'icabwira abategetsi b'u Burundi.
Ndabona ko leta ivyo bavyizizeho amategeko akaze akuraho canke yirukana atomora ukuntu vyogenda bibe nyisekeza ryo kubicuza kandi bizohera. Ica kabiri leta y'u Burundi bitunganya nk'uko leta ya Kenya bitunganije. Muri Kenya hari amashyirahamwe yemerewe kandi yinjiza amafaranga menshi leta mbwa, kandi amategeko agafasha kugira ngo bajye abantu bariko barakora mu biriya bihugu binjiriza amahera leta n'ubundi batanga amakore. Je nka John ndumva ko byofasha cyane abo bantu baronka akazi kimwe. Ikigira kabiri tube tuziti uyo muntu agiye gukora muri gihe by'Abarabu akorera nde, akorera ngahe, agize ikibazo na kimwe tuba dufise watubaza. Ariko bitabaye uko nukuri abantu abarundi kazi n'abarundi bari hariya nk'ama ambasade yakorera muri ibi bice aravize ikibazo yamani ngorane tubituza tubituze mu itegeko tuvyemera tuvyemere mu itegeko tugiye kwikora turahanga kwa ko turiye muri sentare ubudi ni ukikuri amadasa n'ubuse dafungura amasaha usika amasaha urabona ko ari uburihe bwinshi nyakubahwa.
Igipolisi kijejwe amatohoza ca Kenya cabwije urya Amerika ko igihano cose kizocibwa mu Burundi azogikorera muri Kenya kuko icaha yagikoreye ku butaka bwa Kenya. Ariko ubuserukira Burundi muri Kenya ambasadori Henri Barampama yari yasavye ko yorungikwa mu gihugu ciwe kuko acuruza abarundi kazi. Kenya kiri mu bihugu mu karere ka Afrika y'ubuseruko niyo hagati hacishwa abakenyezi n'abigeme benshi baje kugurishwa cane cane mu bihugu by'Abarabu. Igipolisi kijejwe amatohoza ca Kenya mbere giherutse gushinga umugwi w'abapolisi atakindi bajejwe atari kugwanya bene urwo rudandazwa. Eroje Wirikaneza, Nairobi, ijwi rya Amerika.
banganye hamwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tumenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yafite ikibazo ku mugoroba aho muri hose. Mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 25. Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Shortwave. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu. Amakuru avugwa hirya no hino amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini nako arabandanya. Tuje muri Kenya gisata cha ONU cyasubiriye sentare ikiri manza abakoze ihonyabwoko mu Rwanda kirashima ingene imanza z'abagabo batatu barungitswe kuburanishwa mu Rwanda ziriko ziragenda. Abo nabo ni Ladislas Ntaganzwa, Jean Uwinkindi na Bernard Munyagashari. Yamara naho biruko abo bagabo bo babwiye umugwi wa ONU witwa Monitoring Section uheruka kubagendera ko babayeho nabi aho bafungiwe. Byashikirijwe ahabona n'igisata cha ONU bya Claver Yarusha arabidushikiriza.
Uwa mbele avugwa muri raporo y'igenzura ry'igisata cha ONU gisigaye gicira imanza abakoze ihonyabwoko mu Rwanda ni Ladislas Ntaganzwa. Uwo mugabo w'imyaka 56 yagize ivyaha vy'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu bice vya Butare mu majepfo y'u Rwanda. Yafatiwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mwaka w'2015. Umugwi wa ONU uvuga ko urubanza rwiwe ruri kururaburanishwa neza hisunzwe amategeko. Uvuga kandi ko wakurikiranye iburanishwa ry'urwo rubanza mu kwezi kwa kane. Uvuga ko yireguye ari kumwe n'abamwunganira babiri kandi ko atamahinyu mu by'amategeko yagaragayemo. Inyuma y'iburanishwa uwo mugwi uvuga ko waronse umwanya ukwiye wo kuja kuraba Ntaganzwa ahafungiwe mwibohero. Iyo raporo ivuga ko Ntaganzwa yababwiye ko ataronka umwanya ukwiye wo kuvugana n'abamwunganira. Yabwiye kandi umugwi wa ONU ko afise n'ikibazo c'imashini mudasobwa imufasha gutegura imburano ziwe. Ubundi avugwa n'umugwi wa ONU ujejwe amatohoza ni Jean Uwinkindi. Uwo mugabo yakatiwe gufungwa ubuzima bwiwe bwose kubera ivyaha vy'ihonyabwoko vyamwagiriye. Yafatiwe mu Buganda mu mwaka w'2010 CNRTPR imurungika mu Rwanda mu mwaka w'2011. Awa musanga mu ibohero rya Mpanga umugwi wa ONU uvuga ko wari ugiye kwirabira ingene abayeho n'ingene urubanza rwiwe ruriko ruragenda. Uwinkindi yabwiye uwo mugwi kwa bayeho nabi cyane cyane ku bijanye no kwivuza, gufungura, kwemerera abaza kumuraba mu ibohero hamwe n'uburenganzira bwiwe nk'uwubatse maze akabonana n'umugore wiwe atabandi bantu bari kumwe. Ubundi ni Bernard Munyagishari w'imyaka 59 yakatiwe gufungwa ubuzima bwiwe bwose kubera nawe n'ivyaha vy'ihonyabwoko. Umugwi wa ONU wo musanze nawe nyene mu ibohero rya Mpanga. Yabwiye uwo mugwi ivyerekeye ingene abayeho ko bimugora kwivuza hamwe no gufungura. Nawe yavuze ko ivyerekeye imburano ziwe mu gisata c'iyungururizo bitarasobanuka neza kuko atararonka umwanya ukwiye wo kuvugana n'umwunganira. Yamara umugwi wa ONU ubona ko atambogamizi canke inzitizi zikomeye mu vyerekeye amategeko zibonekeza muri izo manza zose. Pierre Clave Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Clave kuri iyo nkuru. Umwepiskopi wa diocese ya Kabgayi Smaragd Mbonyintege aravuga ko atanejejwe na bimwe mu biherutse kuvugirwa mu birori vyo kwibuka genocide ku nshuro ya 2024 muri ako karere ayoboye. Mu mpera zindi birangiye umuyobozi wa komisiyo y'igihugu iyo kurwanya genocide Jean Damascene Bizimana yavuze ko intango y'ibibazo u Rwanda rwaciyemwo byagizwemo uruhara na bamwe mu bari abayobozi bakuru ba Ekleziya Katolika bagize uruhara mu rwango rwabaye hagati y'Abahutu n'Abatutsi. Ni inkuru dushikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Mu mpera z'icyumweru gishize ubwo hari umuhango wo kwibuka genocide yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 24 i Kabgayi mu ntara y'Amajyepfo, umuyobozi wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNRG Jean Damascene Bizimana yatunze agatoki Kiliziya Gatolika. Uyu muyobozi ashinja Kiliziya Gatolika kuba ku isonga mu gutegura inyandiko zivuga ko zagize uruhare mu gukangurira Abahutu kwanga Abatutsi. Uwo muyobozi avuga ko inyandiko yasohotse mu mwaka w'1957 yiswe Manifeste y'Abahutu yagize uruhare rukomeye cyane mu bikorwa byakurikiyeho by'urwangano hagati y'Abahutu n'Abatutsi.
Dusanga intangiriro yo kwica Abatutsi no kubanga itangira mu 1957. Hasohotse inyandiko benshi muzi cyangwa mwumva yiswe Manifeste y'Abahutu, kuko ni bwo bwa mbere mu mateka y'igihugu abantu bitwa ko bize babahanga banditse ku kibazo cy'u Rwanda ari ikibazo cyaterwaga n'abatutsi kandi ko gukemura icyo kibazo byagombaga gukorwa abatutsi bigijweyo ndetse bakanicwa. Iyi nyandiko yanditswe n'abantu batatu b'abazungu, yanditswe na Chanoine Eugène Renaud yari umwe mu bayoboraga ishuri rya Kristo Umwami ry'i Nyanza, ayifatanya na Musenyeri Arthur de Gemep wabaga hano Kabgayi ndetse na Musenyeri Perode. Umwe mu banayisinye muri Ndahabe Kariyopi icyo gihe yari umunyamabanga wihariye wa Musenyeri Perode. Birumvikana ko gutandukanya ingengabitekerezo ya Jenoside yakwiriye u Rwanda na Kabgayi ntibishoboka.
Nyuma y'imbwirwaruhame Musenyeri Mbonyintege Smaragde akaba n'umushumba wa diyosezi ya Kabgayi avuga ko hari igisa no kwegeka amateka mabi ku bayobozi ba kiliziya kwibibiha isura mbi kandi ngo atari ko bimeze. Musenyeri Smaragde Mbonyintege avuga ko ibyavuzwe bihabanye n'ukuri kwabaye muri icyo gihe kandi ko ngo byayobya ababyumva.
Nuko kwibuka twagomba gukuramo imbaraga zidufasha kwiyubaka nk'umuryango w'Abanyarwanda w'abakristu, ariko inyigisho yatangiwe na nyakubahwa Jean Damascene kuri CNRG yari yuzuye imbaraga n'ubukana utafashije abibukaga bari aho bose. Hari ibintu bibiri mbona bikwiye gukosorwa. Icya mbere ni uko nta kigaragaza na kimwe ko Perode ari we wanditse manifeste ya Parimoto, kuko Kayibanda yamushaka kwandika kandi Perode yahoraga afite ubwigengesere ko atunga umuco wa Kinyarwanda. Gusa ikibazo ntashima ni uko atigeze agaragaza ko atabishyigikiye, kuko harimo ivangura koko riteye agahinda. Cya kabiri, nta gufata Kabgayi nk'uko Parimoto bafataga Nyanza.
Musenyeri Mbonyintege asobanura ko mu gihe cya Jenoside yemera ko hari abantu bagize ubushake mu kwica Abatutsi, ariko kanembeza ko hari abandi bantu batibukwa kandi baragize ubutwari muri Jenoside mu gushaka kurokora Abatutsi ndetse ko hari n'abahasize ubuzima. Uyu musenyeri atanga urugero rw'abapadiri bagerageje gutabara bahigwaga.
Ku munsi wo kwibuka buriya nyuma y'imyaka 24 twibuka, igihe cyari kigeze cyo gushimira abagaragaje umutima mwiza, ubushobozi buke bwo kwitwararika ko bahungiye. Hariho abagaragaje ubutwari ku isonga akadere iteye Mukandanga wamenye amaraso ye kubera aba yarashize n'abanyeshuri be. Hari n'abandi tujya turi twibuka nka Padiri Vieco wakubitaga hirya no hino ashakira icyo barya nka Padiri Faranso.
Diyosezi ya Kabgayi niyo ya mbere yabanje mu Rwanda. Muri Jenoside yakorewe Abatutsi Kabgayi hari hahungiye Abatutsi bakabaka 50,000 baturutse imihanda yose. Muri bo harokotse 15,000 gusa nibo babashije kurokorwa n'inkotanyi tariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1994. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mbere ko dusezerana, reka tubibutse inkuru z'amakuru twabashikirije. Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudagi byasabye icyese ko amasosiyete y'abanyaburayi agirana imirimo y'ubudandaji na Iran atakurikiranwa n'ibihano Amerika izofatira icyo gihugu nyuma yo kwivuye mu masezerano mpuzamakungu ku mugambi wa Iran werekeye ibigwanisho ruhonyanganda.
Abaganga muri Kenya baridogira umugambi wa leta wo kuzana abandi baganga bava muri Cuba. Ni mu gihe mu kwezi kwa gatatu Kenya yafashe ingingo yo kwihutisha amasezerano yari yafundikanye n'icyo gihugu mu mwaka uheze mu kuzana abo baganga kugira ngo bafashe igisata cy'ubuvuzi muri icyo gihugu. Igitigiri cya mbere cy'abaganga bashaka kuri 50 bashitse ku munsi wa kabiri w'iyi ndwi, abandi 50 bazoshika kuri uyu wa kane. Yamara abaganga bo muri icyo gihugu baridoga bavuga yuko mu mwaka uheze igitigiri cy'abaganga bashaka ku 1,200 nta buzi bari bafite.
Ibiganiro n'amakuru twari bafitiye kuri isahani ho bigarukiye. Dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu Arimas Karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoma ari kumwe na Fidel Yongabo
na Oriane Tangishaka. Turabashimiye, tubifuriza umugoroba mwiza. Mwakoze, Imana ibahezagire.